Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba na makuru mugiye gushekerizwa na Diane Nininahaje. Mu gihugu cy'u Burundi ibarabara Nyanza Lac Rumonge rimaze imyaka 12 ritanguye kubakwa ariko gushika ino saha ntirirahera.
Urabona nk'ubu kuva barikoze bangahano gusika mu Rumonge isaha n'inusu cyangwa itevye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu ku buntu nyaruka kubera iki ibyo bintu by'ibinokonoko biri kugaragaruka mu ibarabara.
Masabo Idi numwe mu bakoresha ibarabara Nyanza Lac Rumonge. Turagaruka kuri no nkuru mu buryo burambuye handi hato mu intambara ya Israel na Hamas. Muri make, Israel irategekanya gutanga gahengwe gato k'intambara kugira ngo imfashanyo zishike mu ntara ya Gaza kandi ibuhoze abanyagihugu bafatiwe muri Gaza. Navyo twabiteguye. Uburusiya mu yindi migabane butangaza ko bwaburijemwo ibitero 17 vy'indege za Ukraine zitagira abadereva bazita drone mu Gifaransa. Idoni mukanya Isase Musangwe Kazi. Reka mpere kuri no nkuru narinche ku masonga mukanya. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu ciwe kiriko kiriyumvira guhagarika mu kiringo gitonya ibikorwa vyacu vya gisirikare kugira ngo imfashanyo zishobore gushika mu ntara ya Gaza. Abo umurwi wa Hamas wagize imbohe nabo babohogwe. Naho biruko Netanyahu avuga ko Israel itikoza amasezerano yo guhagarika ingwano imazemwo ukwezi n'umurwi wa Hamas. Fidel Nyongabo.
Mu kiganiro yahaye televiziyon yo muri Amerika ABC News, Netanyahu yavuze ko Israel izorangura amabanga yerekeye umutekano muri rusangi mu ntara ya Gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira. Yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi Hamas. Benjamin Netanyahu agira ati,
"Well, there'll be no general ceasefire in Gaza without the release of our hostages."
Nta masezerano yo guhagarika ingwano azohaba mu ntara Gaza abagizwe imbohe batabanje kurekurwa. Ku vyerekeye gahingwe ko mu kiringo gitoyi twarabikoze imbere yaho, nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba byifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntara Gaza abagizwe imbohe nabo barekurwe. Yamara nibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azohaba, nibaza ko ivyo bishora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe. Ikintu cyonyine barwanyi umurwi Hamas bumva ni nguvu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe.
Is the military pressure that we're exerting.
Ibiro vya Prezida wa Amerika ku munsi wa mbere byaratangaje ko Prezida Joe Biden n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baganiye kuri telefoni vyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira bihaka ryo abasivile mu ntara ya Gaza ko kuva mu bice ingwano iri kiberamwo. Hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa cyo gushikiriza ifashanyo abasivile bazikeneye no kohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe.
Fidel Nyongabo, urakoze. Tukiri ku rupapuro rw'ivy'intambara, Uburusiya bwemeza ko bwaburijemo ibitero 17 vy'indege za Ukraine zitagira abadereva mu Gifaransa bazita drone. Ivyo bitero vyari mu turere twibahari irabura hamwe no muri Crimea. Oriane Tangishaka atubandaniriza ino nkuru.
Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi kuri uyu wa kabiri bwatangaje kandi ko bwasambuye indege za drone 9 bwongera buhagarika izindi ndege 8. Mikhail Razvozaye, buramatari w'intara ya Sivastopol, yavuze ko ibisigarira vy'imwe muri izo ndege zitagira abadereva zasambuwe vyakomerekeje umuntu umwe. Ivyo bibaye mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kuganira ku bijanye n'amatora mu gihe cy'ingwano ari ugusamara cyane kuvanze no kutiyumvira neza. Perezida Zelensky yavuze ati, "Turakwiye kumenya ko turi mu bihe byo kwivuna umwansi, ibihe by'intambara bisaba gukingira ubuzima bw'abanyagihugu." Yongeye ko ati, "Sinkeka ko ari ibihe byiza byo gutunganya amatora."
Hejuru ya Amerika turacabandanya namakuru agezweho ijyanino ku isitu yabandanize muri Somalia aho leta y'ico gihugu yashizeho ibihe bigoye ni nyuma y'imvura yisegenya yahitanya abantu baba 15 isenyura amazu yongera ibomora amabarabara n'ibiraro Fidel Nyongabo
Abakozi bajeje gutabara baragerageje gushikira abantu bagera ku 2400 bafatiwe mu myuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu gice cya Luke kiri mu ntara ya Jubaland iri mu manuko bwa Somalia. Amashirahamwe ajeje gutabara yatangaje ko imvura y'isegenya n'imyuzure byateye byahitanye abantu batari munsi ya 30 ababarizwa mu 2000 barava mu zabo mu bihugu bya Kenya na Somalia. Amina Mohamed numwe mu bari mu ikambi yabavuye mu byabo. Amina Mohamed agira ati
Twaje tuva mu ntara ya Lower Shabelle twaje ngaha aho imvura igwa ijuru n'umunsi n'ikibazo gikomeye cyane turasinzikaye duke twari dufise twaratwawe n'imvura muri iki gitondo nashoboye kuronka icyayi cyo guha abana turakeneye imfashanyo mu maguru masha
Imvura y'isegenya muri Somalia ibaye inyuma y'imyaka 4 yikwirikiranya y'uruzuba ntangere mu gihugu kibanye cya Kenya ku munsi wa mbere ishyirahamwe rijeje gutabara imbabare kwa Rouge yaratangaje ko igitigiri cy'abapfuye cyageze kuri 15 kuva imvura y'isegenya itanguye kugwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye
Barakoze Fidel Nyongabo na Oriane itangishaka ku makuru yo muri Somalia, Ukraine, Israel, Gaza na handi muri Israel baduta ngarije mukanya ayo mwumvise na yandi yo mu bindi bihugu agezweho ijyanye no kwisi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya amakuru tuyabandaniriza Nyazalak na Rumonge mu gihugu cy'u Burundi Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu ibarabara rya Nyazalake Rumonge ryo mu gihugu c'u Burundi rimaze imyaka 12 ritanguye kubakwa ariko kugera ino saha rikaba ritarahera abakoresha iryo barabara bavuga ko imodoka zabo zononwa n'ibinogo biri muri iryo barabara murumva ibindi kuri no nkuru mu ijuru rya Thierry Ndayishimiye ni nkuru yateguye n'ijuru rya America biciye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi
ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero 52 byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 byugurugwa icese kwa 11 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2022 inyuma yaho haribonekeje amama shine mu barabara atanguye kurikora ariko mu nyuma na wasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko hari bikogwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena naho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzarake kubijanye n'ububi bw'ibarabara ntakirahinduka ibarabara ririmo ibinogo ubu imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara Nyanzarake Rumonge ryubakwa n'ishamwe ry'abashinwa yitwa Ciko kumfashanya yatanzwe n'ibihugu by'Abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo cy'amezi 28 ikiringo gisa n'icarangiye kandi bikogwa nyezina bitaratangura ku 11 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2022 wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyo mebunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma bikogwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika Inyanzarake kuraba ibyijyo barabara aho hose kwari kugira ngo bikogwa bitangure kwa 2022 ukwezi kwa 4 2023 umushikiranganji w'ibikogwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikogwa cavuye mu nzira naco kwari gusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi 18 z'amarundi ku mahera yarategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikogwa bigeze he ibarabara rimeze gute
Ego iteza kuba ibiko amashimo ateza kuba menshi ampisi modoka zigashishikara gushaya zinyerera
ibaba rivanya kajyore metse cyaje mwanya munini kivaje kwere bagaridibe nimo dohaza tsirapfa
uyu vura nayo imaze kugwa barabara gyononekaye cyane imaze kononekara unamarotire amaraso urabona na hacya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki aguma hembagurika kubera ibyo binogo biri kuguma bibandana
abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge n'Imakamba bemeza ko urugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu. Masabo Idi tuwamusanzaho ariko akoresha imodoka Inyanza Lake.
Urabona nk'ubu kuva barikoze twavanga hano gusuka mu Rumonge nk'isaha n'inusu cyangwa itevye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu. Kubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinokonoko biri kubiragaruka mu ibarabara.
Abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bari barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane. Ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nk'uko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka Kabura Hasani.
Mu bisanzwe urugendo Nyanza Turumonge rero ubu turacererwa kubera ivanye n'ibarabara ukuntu ataburiri smart ifite ibinogo amplisi ngo imodoka sisipasiyo zirahera ngo amplisi amapine imodoka mu minsi mike iza yatangwa kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza.
Ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari imiduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu Rumonge ugiye Bujumbura.
Santaye mu bigo barahimwe abashwana me urumva abantu ntibabyakira co kimwe amfisi harimwe abusanga bihuta ariko urumva bivanye n'uko ntibarabara ribi tugenda bukiye buki amfisi bagenda ba aracekagurika nshobora itwa benshi muri bo harimo abatanguza barakwepa bagaca ruguru.
Bucumi Foste afite akabare mu Kigwena inzoga akaba zirangurira Inyanza Lake hari aho buri kugenda zishikana mu Kigwena asanzwe akorera.
Urabona ibarabara ryacu Nyanza Lake Rumonge ni barabara ryaho nonekaye cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi. Mbo nk'iyo tugiye kurangura imodoka urashaka kuyivura nk'akaro tuve nk'Inyanza Lake tuje aha mu Kigwena urashaka kurondana nk'imodoka ati nkeneye imodoka njyanira umuzigo mu Kigwena nta mpaka kubaza uvuze ibinganisha mfite ibi n'ibi niyo yangwa imodoka yanje yoca yononekara kubera rya barabara.
Bene imodoka zica muri iryo barabara bama bazikoresheje kuko ibyuma badishirako bitamara kabiri. Uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi. Kabura Hasani.
Yaba marakoriko kwepe akaruso n'inyungu tuzoba turuba byabindi tuguma dukominduru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba tubiko turacahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turacahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire.
Abafata ingendo bava Rumonge baja Nyanza Lake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari bice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane inkengera za Tanganyika. Aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo. Ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe. Muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara barajyaga basaba ko ibarabara ryose nugwa vuba. Mu bushikiranganje bujeje inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishyirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusenura ibarabara rya Nyanza Lake Rumonge. Mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishyirahamwe ariko Kobuko ryari rirongowe n'umunyako weti uwo nawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba. Mu nyuma iryo shyirahamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu Ngata. Ubu naho iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi.
Hejuru ya Amerika makuru yacu turabandanirize muri Republika Demokarasi ya Kongo aho ingabo za MONUSCO kuva ejo zatangwe gufata ibirindiro mu duce tuberamwo imirwano hagati ingabo za leta ya Kongo FRDC n'umurwi wa M23 n'ibikorwa bigamije kubuza uwo murwi wa M23 gufata ibisagara byo mu buseruko bwa Kongo. Umenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomera ari Goma abandanye ino nkuru.
Kuri uyu wa mbere nibwo ingabo za MONUSCO zatangiye kumugaragara ibikorwa byo gufasha ingabo za Congo FARDC mu guhashya inyeshyamba za M23 no kurinda umujyi wa Sake n'uwa Goma. Imijyi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23. Ibi bikubiye muri operasiyo yiswe Springbok FARDC ihuriyemo na MONUSCO kuri iyi nshuro. MONUSCO yatangaje ko ibirindiro byayo biri muri lokalite za Kimoka na Kibati mu birometero 17 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Aho niho operasiyo Springbok ihuje FARDC na MONUSCO izatangirira bityo ikazakomereza mu tundi duce two mu ntara ya Kivu ya ruguru mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ibi bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye bikazibanda cyane mu burasirazuba bw'igihugu hari intambara z'urudaca. Nubwo ingabo za Monesco zagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare muri utwo duce, bamwe mu Banyekongo ntibazifitiye icyizere, ahubwo bazishinja kuba zirimo guha inkunga inyeshyamba za M23. Imiryango itabogamiye kuri leta ndetse na za societe civile ikorera mu ntara y'Kivu ya ruguru ejo kuwa mbere yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Goma ko ntacyo bazitezeho. Uyu ni Moise Hangi wo mu muryango La Voix des Marginalisés wasubiza ibibazo by'abanyamakuru. Kuva Monisco yagera muri iki gihugu cyacu twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Muri ibyo bibazo harimo umubare w'impunzi wiyongeye ndetse n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro byose biriyongera. Ibyo rero bigatuma kugeza ubu ngubu nta cyizere na kimwe twebwe abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru tugirira ingabo za Monisco. Yongeraho asaba ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amasezerano bagiranye na Monisco ahubwo FARDC karwanya M23 cyane ko biri mu nshingano zabo zibanze. Turasaba abayobozi bacu ku nzego zose haba muri politiki ndetse no mu gisirikare gufata iki kibazo n'amaboko yombi, kuko Monisco nta kitumariye kandi twebwe nta nyungu dufite mu kubona Monisco kuba bari mu materitwari yacu. Byo bidutera kaga gakomeye, ahubwo ubu ngubu icy'ingenzi ni uko Monisco yatangira kwivana muri Congo. Espoir Aspirine Mwimuka wo mwishyirahamwe riharanira impinduka muri Congo, Lutte pour le Changement, wavuga ko kuba Monisco igiye gufasha FRDC muri iyi ntambara ari ugushyira mu kaga imijyi ya Goma na Sake.
Tumeweza kuona kama ni hatari kwetu sisi kama vile raia.
Tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko Monisco imaze imyaka irenga 20 iri hano iwacu, ntacyo yakoze rwose ku ntambara zituzengereje. Ubwo rero kuba igiye gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 ni umugambi mubishya cyane bafite wo gushyira umujyi wa Goma mu kaga ko gufatwa na M23. Umujyi wa Sake uri muri teritwari ya Masisi wibasiwe n'ibitero by'abarwanyi ba M23 mu kwezi kwa kane gushize, mbere y'uko ingabo za EAC zihagera M23 yivanye mu nkengero zawo. Kuba uyu mujyi ugiye kurindwa na Monisco biteye impungenge nyinshi abahagarariye za societe civile muri teritwari ya Masisi. Olivier Kanyejomba ayoboye Societe Civile nshya, Nouvelle Societe Civile du Congo muri iyi teritwari, yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni.
Turagira impungenge kuko mu bushize icyizere Monisco niyo ya mbere yatezaga igisirikari ubwoba, icyereka ko M23 ifite ibikoresho bihagije gusumba ibyo bafite. Ni nayo mpamvu natwe iyo mpungenge kugeza na n'ubu turacyayifite. Aho batangarije iyi Springbok niho turi kubona M23 iri gukaza umurego, iri kurushaho kugenda yigarurira uduce yagiye ivamo.
Hodari Muhawe umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya ruguru yungamo agira ati:
icyo kibazo cyo ntabwo cyabura kutadutera impungenge kuko Monisco imyaka myinshi igihe cyose imaze hano muri Congo n'abasirikare bameze nk'abakerarugendo, nta gihe bigeze kugaragara ku rugamba bashikamye bafasha FARDC. Ariko ubu ngubu mu gihe wenda barahiye bavuze ko bagiye kuja gufata iya mbere mu gisirikare ngo barwane muri akarere kacu ka Kivu, mboni ikintu tutabaziho, mbese kinabaye cyatubera nka siripurize kuko ni ikintu tutegeze kubona kuri Monisco.
Ingabo za Monisco zimaze imyaka irenga 25 ziri muri Congo. Kuva tariki 20 ukwezi kwa gatandatu nibwo leta ya Congo yatangaje ko ingabo za Monisco zatangira kwitegura kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buhoro buhoro. Gusa nta gihe ntarengwa cyatanzwe na guverinoma ku bizi ingabo zose zarangije kuva muri Congo. Kimwe n'izindi ngabo z'amahanga ziri muri Congo, iza Monisco nazo zakomeje gushinjwa n'abaturage kuba ntacyo zabamariye mu kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera, urakoze amakuru yose rero yizongwano zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mushaka kongera kuyasanga yose kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ibiganiro byacu tuje tubandaniriza ku kibazo cyo gukura abana mu mabarabara yo mu Burundi ishyirahamwe GSBM nanje nubaho rimaze kuvana mu mabarabara abana bagera ku 400 risanga umwe mu miti irama ari ukurwaruka rwo bigiramwo uruhara mu rugendo yahoramwo aha muri Amerika. Hugues Hardy Ruremesha yabibwiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Hugues atangura amubwira intumbero y'urwo rugendo yahoramwo ngaha i Washington DC.
Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri rya ndwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale. Hari amashyirahamwe atandukanye afise ibyo sanswe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza muri kijya kirungu cindwi. Rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama. Inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino, naho sakaje ko kwitabira ico no kwita opportunity collaboration, ni ihuriro ry'abanyamitahe, ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu. Aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo,
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi ko turakora. Nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi ko turakora badushikire, uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora. Mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse ku iterambere gute, nubwo aheruhara ugwaruka go muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo.
Nivyo koko akanyoni katagurutse ni kamenye ubwetse.
Ego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko.
Ego none igo tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbure ari ko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera hewe waheriye hehe byagenze gute.
Burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze. Nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe navukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara. Byatumye ntandukana n'abavyeyi. Uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwadushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je ncanumvumenga ubuzima bumpeze ko naromuhererereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mu ibarabara. Nakeshi nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mu ibarabara. Bakamatsi ni gihe gitumye ushora ushifuza kuja kuba mu ibarabara, ambwira nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe. Ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure no kunanirwa kwabo kumbure byabaraniye kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene badufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kubakoreya abavyeyi cyane bwira re nti nibaza ko inzira nziza yo kuja mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ivyo arabananiye. Ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'abavyeyi kuba hafi y'umuryango ico ciyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja kwishura. Ariko kangumamwe kuko ishirahamwe narishinze mpejije secondaire amashure yisumbuye niho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugica aterereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano ciyo niko gushinga ishirahamwe. Rero nababwira ko mu Burundi dusanzwe tunabizi ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ugo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe ciza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe ciza cyo kugwaruka go mu byo rufise bike kuko si byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro ryo guterera umwe wese mu gisata hererereyemo
none ni kwere iki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ivyumviro bike ubwo dategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekira bakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntigwigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira icyo baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni muco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise ico avuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi urutaumva kumenga ruhamagariwe cyane kugira ico rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira ico bakoze barabiye kuri bakuruwe hakaba nikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye ubu ugwaruka gwinshi gu Burundi rugira ruti amahigwe ntaya hari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nkuko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunity amahigwa taraba menshi yotuma ugwaruka gu Burundi gwiyumvira gwe cyo rukoze byacara intambamye
Iyo rero kwiragijwe rya Amerika babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara reka duhere ku witwa Niyitanga ku murongo wa telefone Niyitanga Simo amahoro neza
Ego amahoro neza
Ego
ndagira ngo umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubwo yageze muri studio n'umusango
Ego
ndagira ngo rero mubaze kuba kuburubyiruko mwamwibanze ku Burundi ubundi kuburubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri societe kuba rugikenye urubyiruko ruracyakenye cyane kuba nta bushobozi bubone ku rubyiruko rukiri rutoshye bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 18 kuba bwo batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo kimbogamiza ubwabyo ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe ayangaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri rudafite bumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntabwo ndabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe
ego hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwa araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise ico bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza ugwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashirahamwe nka twebwe aho duhimirizo gwaruka tukabigisha tukababera karero keza tukafata kuko n'umwe ntimwumve gusanga dufasha ababana abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko
muradutunga murumva ko dahejeje kuheza ikiganiro cyose n'umwanyu tubanye muto kuri micro yari Diana ninahazwe muhinga bw'ivyuma Nadia Taha yarafatikanije na Saida Hamdun twese tubifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu turasubira mu mwanyu uri imbere mu yandi makuru